dedi Necmi Demirik. Ijwi d'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirimi n'ururimi rw'Ikinyarwanda i Washington DC. Turaramukije shuti mwese mudutaza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Abanyepolitike mu Burundi ntibavuga rumwe ku ngingo ya President Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka utaha.
Pierre Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikintu kibi kandi azoherekeza uzo gusubirira muri mu mushakisha.
Uyo ni Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yantumye konza kurongora Burundi kandi uko ndaburongora ndaburongora uko azakwimbarira.
Uyo nawe ni Frederic Abamvuga Inyumvira, yahoze ari vice president w'u Burundi ubaba mu buhungiro mu Bubiligi. Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali mu Rwanda yaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi yagirizamwe umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu Burundi umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pentecoti ry'amahektara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Imbere kuri dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel ndamusinda baduteze amatwi. Turahera kuyavugwa muri Sudani. Imirimo yabikorera utwabo muri ico gihugu cya Sudani hamwe n'uruja n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru Khartoum byarasubiye nk'uko byahoze kera nyuma y'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano. Abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma yaho Perezida Omar al-Bashir agondorejwe akawuva ku kwezi kwa kane baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire yabibwiye abenyeshamakuru. Leta Zunze za Amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate Donald Butt kuba intumwa yayo idasanzwe muri Sudani. Wabuti rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri ico gihugu nyene cya Sudani na Sudani y'umanuko kuri leta ya Obama. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo kwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije Buhari w'imyaka 76 yavuze ko imigambwe yose yemeye ko amatora yabaye mu itegenzio mu mahoro kandi ko atawakumiriwe. Ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe. Iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaje ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cya Nigeria. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Gambia, Ghana, Liberia na Namibia bari bagiye kwifatanya nawe muri ibyo birori byabereye ku murwa mukuru Abuja mu gihe Venezuela na Korea ya ruguru byo byarungitse intumwa zabyo. Mutwigoro two gutera intege abarwanyi b'abatalibani guhambya ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan, leta y'ico gihugu muri indwi yabatanguye kurekura imbohe zirenga 800 z'abatalibani zafatiwe mu rugamba. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara. Bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga abiri. John Boss ni ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan yakiriye neza utwigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza cya politike. Mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri abatalibani nabo barashimye iyo ngingo, ariko bavuga ko 261 mu barekuwe ari abantu babo ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza. Urunani rurongoye na Arabia Saudite rurwanya abaroberi muri Yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye. Ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu cya misile ku kibuga cy'indege hakomeretse abantu 226 umuvugizi w'ugo runani ashikiriza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa Arabia Saudite bari mu bakomeretse yise iyo misiyo ko ari gitero cy'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icyaha cyo mu ntambara umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu cyatewe mu kwihora kuco yise agasomborutso kabandanya ka Arabia Saudite mu gihugu ca Yemen. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Polonye barasinye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu bya gisirikare. Perezida Trump ejo kwa gatatu hamwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda batangaje ko abandi basirikare ba Amerika 1000 bagiye kuzorungikwa mu gihugu cha Polonye. Perezida Duda wa Polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'abanyamerika 4,500 bama bakabukanya buri mwaka n'abandi, ariko ugo rwandiko bateye ko imikono ngo ni inzira yo kongereza abandi basirikare, ariko abo bategetse ko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba Amerika bazoguma muri Polonye ubutakigaruka mu gutinya ko byohava birakaza igihugu cyo Burusiya. Muri Afrika kandi abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'abanya Canada babiri banyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Ghana batabawe. Ubushyiranganji bujeje gutangaza amakuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cy'uku batabara cyahehejwe mu masaha ya kare yeje kuwa gatatu mu ntara ya Ashanti mu manuko rwo hagati muri ico gihugu.
Urakoze abayisiko makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi, aho mu Burundi icivugo c'igihugu ubumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa Imana umwami u Burundi. Abanyepolitike bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa Perezida Petero Nkurunziza ukwigumiza ku butegetsi. Yamari cyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera Ijwi ry'Amerika ko Perezida Nkurunziza atazokwitoza. Inkuru ya mgenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ubahatanya ke mu gihugu harimo no kuntatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo cyo Burundi cyo kuva kuri Republika ya mbere ari cyo bumwe bikorwa majambere kiko gisubirizwa Imana umwami mu Burundi. Iki kivugo gishasha ni cyo ku ngoma ya cami. Bamwe banye politike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoza icegera cyo mukuru w'igihugu babona muri kivugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba bwoba. Ivyo si bintu byo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari ikintu cambiye kiriko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashobore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze icyo umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba cyane basaba bamusaba kugira bashobore kuronka ikirirenze. Inzira igira gatatu kandi ayo yayihambaye ni ibijyanye n'iby'Imana. Yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihaye ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukabyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu, kandi mu gihugu ntihaba gusa bemera, ntushobora guhakira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu narimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yamenye ko nza kurongora Burundi, kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira. Ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero iyo kibagiye gutabagara
ntiwagitabagaza icyegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza atanga shebuje atarimwo. Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye.
Jewe Sindimwo Mugamasendete umukuru w'igihugu ni mugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi nzi kugenza kenshi, nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimeza. Sinumva kumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikintu kandi azoherekeza uzo musubirira n'uri mushakiye amesha makuru mushaka muzana kugatabishaka mugafondi ibi mugafondi ibi mugamama wanje umugore mugabuta n'abazoza n'abakazana n'abuzukuru mukuru w'igihugu yarabwiye ijambo umukuru yavuze ntarivuga atagiweje ntarivuga atarigenduje atarabye ibi nibi nibi umukuru w'igihugu avuze biba itegeko mu gihugu
iryo tegeko ntirinyura cyangwa nditeje arongoye umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira kukundi bwizwa nshingiro rishasha ryatuburusha abantu z'abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja kundwi
arabashije gakati mu ryinyo mbere harimo n'amakungu bakavuga ati ko nkuru byatazo kwitoza naho nyine ntawe uzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingena yahinduye ibyo bwirizwa shingiro hemewe kugira ngo barihindurire abandi naho nkuru zayo yogenda ntitagira abantu rero bihenda na gatonya
bambuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ibyo ashimangiza turorezi umviro vyiwe
nacyo gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze nta terambere rishoboka nta majambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimikije ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore gutwicara ko atacamira nacyo gituma rero mwe nizo nyifato ari yifato zo kwiyamiriza kuko rizogeza Burundi habi warondera kuba umwami kandi je wundi yaravuze neza ati burya mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zindi sangira igico
ayo majambo president Nkurunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane cy'umugambwe ndedede mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ku mugwa mukuru igitega
ndabwira ati mose ndacyari kuko inkuba zibiri zisangira igice nije ko ndababwira abarundi turi kumwe niko ndababwira sura mu ntango
uhoraho abarira nkuru nziza
yego yego
ati barira abarundi
abanye bari ngaha wera kuri abaye bari ngaha
bangoranirize amashikanwa
koranya amashikanwa
Nawa kila batara ashira makenga mu ntango z'ukwa gatandatu mwaka uheze acikiza ubwizo nshingiro rishasha president Nkurunziza atangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe we CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza y'amaho Eroje wika neza Nairobi ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda mu camanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali ataburanishije mu mizuru banza umunyarwanda kazi yagirizamwo umushinwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato mucamanza abanza gusuzuma inzitizi z'ababuranira Jian zimusabira gufungurwa by'agateganyo kuko ngo ubuzima bwiwe bumeze nabi mwibohero mugenzi wacu Eric Bagire ubusa yari muri sentare
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwandakazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa Umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ni umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muto uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 22 na 25 y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri uru rubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubwo ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'umuhezo ari kubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jiani bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agati ganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ko ubuzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi y'idegembye bwabwira urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko iby'urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwira urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa ababuranira indishyi muri uru rubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mezi yarwo. Bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ubimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko, bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana. Uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi mpaka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha. Yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo, nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo, ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byaregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze. Ubwunganizi bwa Bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi uregwa bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo. Ubwunganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe Bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya. Nyuma y'izo mpaka umucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose, maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo. Uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa, umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo. Icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire. Uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu Kiyovu. Bamwe bakoreraga babwiye Ijwi rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli. Bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega, bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli. Hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere, bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo. Bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwimaga ahitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba Bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganya kabura na yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umugwi w'igihugu Sentebe ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo warakomoreye itongo ry'ishengero Pantekoti ry'amahitari 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Gihweje uko ryaharonse n'imigambi yari imaze kuharangurirwa ku nyungu y'abanyagihugu ishengero rya Pentekoti rishima ugwaciwe, rimenyesha ko rizokunguruza urubanza bibaye ngombwa gushika no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Iryo tongo umugwi w'igihugu Sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo waraye ukomoreye umuryango wo muri komine ya Gasogwe riri ahitwa Ibwasare. Amakuru dukesha bamwe mu banyagihugu bo muri zone Bwasare amenyesha ko waritsindiye yitwaye muri Sentebe mu mwaka w'2014. Amakuru dukesha abegereye ishengero rya Pantekoti Bwasare avuga ko iryo shengero ryagabanye iryo tongo riri ku mahegitari 6 mu mwaka w'1995 barihawe na buramatari w'intara ya Muyinga yarahari icyo gihe. Ni mu gihe bene ryo bemeza ko barinyazwe mu ntambara y'umwaka w'1993 nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu bakurikiranye ubwo rubanza. Mu byifuzo byabo bene itongo bashaka ko ishengero rya Pantekote ryoba ryakinjuye mu kwezi kumwe gusa nk'uko isoko ryacu ryavyumvise bivugwa na bamwe mu bajyango. Mu ishengero rya Pantekote siko babibona. Umwe mu bariserukiye amenyesha ko ishengero ryari rimaze kuharangurira imigambi itari mike y'iterambere rusangi. Iruhande y'urushengero rwahubatswe, ishengero rya Pantekote ryarahubatse amashuri n'ivuriro bifasha cyane abanyagihugu b'Ibwasare. Uwo murongozi muri iryo shengero ntabona neza icizo nyubakwa zoca zikoreshwa, asaba leta guhagarira inyungu z'abanyagihugu. Hagati aho ishengero rirategekanya kunguruza urubanza ikizera n'inzego z'umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu mu gihe ahandi byonanirana. Amakuru yadushikiriye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu ni uko bene itongo bazindutse babandanya gushinga uburimbi kugira bacire aho itongo ryabo rica. Ibyo byahavuye bivyara ayandi matati. Intandaro ya byose nk'uko isoko ryacu rimenyesha n'uburimbi bwashinzwe mu rindi tongo ribangikanye n'iryashikirijwe. itongo ry'umwe mu bakozi b'Imana b'iryo shengero avuga ko yari hawe na buramatari mu mwaka w'1993 uwo mukozi w'Imana yaramaze kumanyurira ko imijyango itatu kuri iryo tongo avuga ko ataco rifana n'iryo ryaburanywe muri CNTB
tukivuga kuri iyo ngingo y'umugwi w'igihugu CNTB cyo gukomorera itongo ry'ishengero Pentecoti ry'amahitara 6 umuryango umwe wo muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga mugenzi wacu Edigwema yaganiye n'urongoye umugwi CNTB Felicien du Burundi amubaza ibyo bahereye ko ku ngingo bafashe
umugwi CNTB urafise itegeko riwugenga turaba igihe uwo mwene gihugu yatakarije iryo tongo umugwi CNTB uraba amatati afitanye isano n'amagume yagiye arashikira igihugu cyacu iryo tongo rujya mwene gihugu rero yaritakaje mu ntambara 1995 nico cyemeje cyafashe
amakuru atugeraho nuko ishengero ry'abapantekoti ritishimiye icyo cyemezo mwafashe ndetse rikavuga ko rizunguruza urubanza
iyo umuburanyi canke washikiwe n'ibyago adashima ingingo yasohotse arafite uburenganzira bwo kungurura iyo ngingo bajya rero ko batashimye iyo ngingo n'uburenganzira bwabo kunguruza bazungururiza muri sentari idasanzwe hajya rero mu gusenetebe twahejeje bobo basigaye kuzungururiza muri sentari idasanzwe ijejwe amatati y'amatongo n'andi matongo
ariko bavuga ko ayo matongo bayahawe mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara ibyo byo ntago mwabitekerejeho mufata icyo cyemezo
kubwabo babona ko byari byemewe n'amategeko ritugenga leta nta ubasha ifise bwo gutanga itongo ry'umwene gihugu na cyane cyane mu gihe aba yaritakaje bitamuvuye ko mu gihe rero leta yatanze itongo ry'umwene gihugu nawe atariho yarivuyemo kubera ibyago by'intara ambara urumva tujya kurisubirana iyo sengero rizovugira iyo leta yari yarihaye akirega bwa bundi mwaduhaye itongo ritari rwanyu nimurabe muduha hani
mu bibazo mugenda mukemura ibibazo nk'ibi genda muhura nabyo
sinihese ahubwo kigaye ni hagati ya leta n'ijya sengero cyangwa hagati ya ijya sengero na sentare idasanzwe nibunguruje
president w'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku makuru yerekeye inkino twumvirize Thomas Kamirindi atubwira ku kugena imigwi nserukira igihugu yo muri Afrika yavyifashemwo mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore kiriko kibera mu gihugu c'uBufaransa n'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku bakinyi batararenze imyaka 20 kiriko kibera mu gihugu ca Pologne
Irushanwa rya 8 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore ryatangiye ku wa gatandatu ushize itariki ya 8 y'uku kwezi kwa gatandatu mu France. Ejo bundi kwa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyagiye Thailand bidasubirwaho n'ibitego 13 ku busa. N'ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi mu bagore ikipe itsinze ibitego byinshi gutya. Hagati aho kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyimaze gutwara igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu yagitsindiye inshuro 3 mu 1991 1999 no mu 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikirwa n'Ubudage bwagitsindiye kabiri mu 2003 no mu 2007 ibindi bikombe bibiri byatwawe na Norvège rimwe n'Ubuyapani rimwe uzatwara iki ngiki nawe tumutega maso. Turebere hamwe noneho imyitwarire y'amakipe atatu Nigeria, Afrika y'Epfo na Cameroon ahagarariye Afrika muri iki gikombe cy'isi cy'amunani cy'abagore. Ejo ku mukino wayo wa kabiri Nigeria yatsinze Korea y'Epfo 2-0. Ku mukino wayo wa mbere Nigeria yatsinzwe na Norvège ibitego 3-0, ishigaje umukino umwe muri aya majonjora yo mu itsinda. Muri iri tsinda rya Nigeria rya mbere A, Ubufaransa bwaraye bubonye tike ya 1-8 n'amanota 6-6 mu mikino ibiri. Nigeria ni ya gatatu n'amanota 3. Umukino wa nyuma wa Nigeria uzayihuza n'Ubufaransa ku wa mbere. Nigeria inganya amanota na Norvège ariko ifite umwenda w'igitego kimwe, naho Norvège ibitse ibitego 2. Amahirwe ya Nigeria rero asigaye ni make. Naho Korea y'Epfo ifite amanota 0 mu mikino 2, izakina umukino wa nyuma w'ijonjora mu itsinda na Norvège ku wa mbere. Ibyo aribyo byose yarangije gusezera irushanwa kuva itsinzwe inshuro 2. Ku wa gatandatu mu itsinda rya kabiri B, Afrika y'Epfo yatsinzwe na Espagne ibitego 3-1. Ku mukino wayo wa kabiri Afrika y'Epfo irahura uyu munsi ku wa kane n'Ubushinwa, nabwo bufite amanota 0. Iramutse ibutsinze yaba igifite amahirwe nubwo ariko yaba ari make cyane yo kuzamuka muri 1/8. Umukino wa nyuma wa Afrika y'Epfo mu itsinda ryabo B uzayihuza ku wa mbere n'Ubudage. Ubudage bwo bwaraye bubonye tike yabwo yo kujya muri 1/8 bumaze gutsinda Espagne 1-0. Bufite amanota 6-6 mu mikino 2. Espagne ni ya kabiri n'amanota 3 mu mikino 2. Ikipe ya gatatu ya Afrika iri muri iki gikombe cy'isi cy'amunani cy'abagore mu Bufaransa ni Cameroon mu itsinda rya 5 E. Ejo bundi ku wa kabiri Cameroon yatsinzwe na Canada 1-0. Ku wa gatandatu Cameroon izahura n'Ubuholandi mu mukino wa kabiri wabo bombi. Muri iri tsinda Ubuholandi na Canada ni za mbere n'amanota 3 ku mukino rero umwe. Canada yo izakina na Nouvelle-Zélande umukino wabo wa kabiri, nabo ejo bundi ku wa gatandatu. Nouvelle-Zélande nayo ifite amanota 0 muri iri tsinda rero rya 5 E. Rya Amerika ikiganiro cya siporo. Noneho irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira ejo bundi ku wa gatandatu muri Pologne. Umukino wa nyuma uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo. Amakipe 4 yarahagarariye Afrika ni Mali, Nigeria, Senegal na Afrika y'Epfo. Mu majonjora mu itsinda rya mbere A, Senegal yarangije ari ya mbere n'amanota 7. Mu itsinda rya 4 D, Nigeria yarangije ari ya 3 n'amanota 4. Mali yari mu itsinda rya 5 E, irangiza imikino y'amajonjora ari ya 2 n'amanota 4. Afrika y'Epfo mu itsinda rya 6 F, yarangije ari ya nyuma n'inota 1-9. Bityo rero Afrika y'Epfo yavuye muri gikubita, naho Senegal, Nigeria na Mali zizamuka muri 1/8. Muri iki 1/8 Senegal yakuyemo Nigeria iyitsinze 2-1. Senegal yaviriyemo muri 1/4 ku itariki ya 8 y'uku kwezi itsinzwe na Korea y'Epfo kuri penalty 6-2. Umukino wari warangiye banganya 3-3. Mali yo yaviriyemo muri 1/2 ku itariki ya 7 y'uku kwezi itsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 4-2. Nguko rero uko byagendekeye amakipe ya Afrika 4 yari mu irushanwa rya 2022 ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizarangira rero ejo bundi ku wa gatandatu muri Pologne. Umukino wa nyuma ukaba uzahuza Ukraine na Korea y'Epfo. Nshuti zacu ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njoti mweza mkunda radio izwi ya Ameriki vigani yotuwa ito wafiti mwaka kanya haniyo vigaru kie tuwashimye kuwa mwadu teza matwi mwanganye mudu kulikira na mwigani yotuwa kuri radio yanyu radio izwi ya Ameriki.